Ikaze bakunzi badusuzuke ku radio ijwi rya Amerika. Twagarutse muri wa mwanya mwiza w'umuziki. Nari mwiza muri kumwe. Muri dususuruke duhora dufata akanya ko kubumvisha indirimbo nshasha. Uyu munsi turabumvisha indirimbo z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zitatu z'ukwa gatanu. Reka dutangure. Kuva ukwezi kwa gatanu gutangura badundika ku mudiho wa Mologo. Iyo ndirimbo iri kwirabica biracika yanditswe n'umufasoni KDK. Nkuko tubisoma mu majambo aherekeje iyo ndirimbo iri kwirahera, KDK yanditse indirimbo Mologo ayandikiye abagenzi biwe bari bafise isabukuru y'imyaka 25 bubatse. Ico ciyumviro agiha umugwi We Love Music w'abarundi. Hacasohoka indirimbo iryoshe cane ifise amasanamu meza cane bayise Mologo. Nisubiramo ingene abo bakunzi bamenyanye ni nkuru y'urukundo koko umviriza. Hamwe na We Love Music bari kumwe na KDK. Bakunzi badususuruke, ari umunsi wahari w'abavyeyi. Amatariki aratandukanye ku bihugu, gusa ahenshi bahimbaza uwo munsi mu kwezi kwa gatanu. Umuririmbyi w'umurundi Yoya Jamal yarayasohoye indirimbo yise Mama. Amajambo ayagiza umubyeyi wiwe kwa tacho yamuburanye amuhaye n'amashugwe.
Jambo matungo na makana matungo sabu changi fesa na chofyo sabimara kupinyo maimana asa wewe mama mama kandinzi zara undindi nyota mama undindu mwandu undindu goba
Rwanda Christopher Muneza n'indirimbo y'urukundo ati naramenye ko wanyivye ubwenge ndayibona ndi kumwe nawe yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu. Agira ati ntabikunda kubera kuguma umpamagara izo emoji z'imitima zimujya umutima. Ayo namwe mu majambo y'indirimbo ntabikunda y'umurundi Double J yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu. Umviriza
Gaze, eh. Shari wanje ntabikunda kuwa munerefu
tekereje abari ko aritegura kuduha umuzi kuryoshe uwo nawe ni umunyarwanda King James inyuma y'indirimbo akayobe yaririmbanye na Manikiani haheza amezi atatu inyuma kandi ya ubanguke haheza amezi atandatu usohotse King James yagarutse araturirimbira indirimbo y'urukundo yise ejo umviriza ni King James muri ino ndirimbo ejo yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu
Nibyo byango sumutima uraberewe usukwawe koko uruwanje nibyo oh 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 ubesho inibucya nzabyuka undi ruhande intangi Urabyumvute umukundwa inzozi zacu ziwimpamo hindukira undebe ubundi umugabo wawe ukaba umugore wanjye
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Muriko mwumviriza dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turiko tumvisha indirimbo nshasha z'abarundi n'abanyarwanda zasohotse mu mpera z'ukwezi kwa kane no muri zindwi zibiri z'ukwa gatanu. Reka ndabahiyindi yitwa Ndiki. Umurundi Vishulov ati Ndiki atabantu. Nokuriki atabantu. Nakamokeza kugukundana hagati yacu. Uwo ni Vishulov mino ndirimbo Ndiki yasohotse muri uku kwezi kwa gatanu.
Ndiki atabantu, jobo yiki atabantu.
Barakoreye hamwe muri kukwezi kwa gatanu. Abo nabo novuga nka Gads ari kumwe na Nel Ngabo hamwe na Kenny Sol. Badusohoreye indirimbo bise Molomita. Ayo majwi atatu arahimbaye. Umviriza.
mon ami, tu sais que tu es belle. C'est n'a pour qui ton as. Avec toi la vie est belle. If you wanna tell me,
tell me now.
And if you wanna hold me now,
oh yeah, oh yeah.
Girl, I need you in my bed. Quand tu vicores non ne nejo, alico lico vigo crazy. Ma soigna na le mi otio esto. Mira na mi, como siempre seca seca, baby.
Tisemba ni muririmbyi w'umurundi akiri muto asohorera indirimbo ziwe muri studio rurangiranwa yitwa Colors Studio iri mu gisagara cha Berlin mu Budagi. Tisemba nguyu muri no ndirimbo aherutse gushira habona yayise Kila Siku canke Buri Munsi.
Once you pay, I'm no refunding. Just getting started. Tell me, Mr. DJ, bounce my rhythm. Don't stop the party. Oh, you must see me pack a bouquet. Don't party all night till this morning. And keep on drinking all night till this morning. Bomba go spending on my head out till this morning. But he must go on. Sabrina, I send her my location. We in that room, she said, nah, pull out your vuvuzela. She started playing the gong gong. Yeah, it's your only sounds good. I watch my to the hands and we. Everybody take shots with me. Plenty girls in my company. It's your only sounds good. I watch my to the hands and we. No stress, take time.
Nundi abakunzi badusuruke ndangirije kuba hino ndirimbo kosho muzokumva aho barundi bicaye baharira ngo indirimbo y'umwaka ni kosho ya Dramati abandi bati sigaho ni mologo ya We Love Music murumva ko kosho ya nyudze abakunzi b'umuziki kosho ni indirimbo y'umurundi Dramati.
I'm Leo
Sinya mesha bonita mwo I don't know how to say iyo fatishije ndiza na Mechita, sinio veranya, ukomba nipoye, sinje gerezu mutima, bani gizi nama, shanti tunda, wasa nubu daramba nga osama, hadiru zama varanda nyama choma, I'm gonna treat you right and love you hard, cause on you go. Kufani kipinge Kitia nyoro hera Ningu chumoka Kusumbarize Tanugie kondu mupea Na kondu mundune Nagu chumoka Kusumbarize. No
Mamaya Vanya ushakwa show Uza kubawa
never let you down. So kutari devo yanje uri mwizisha. So far you my darling, trust me you are. Even if what you heard may be true, all of you. Yose nuru gamba, tuzo rugwana. If I let you down, uzunyumbe nikondimye. Abuza kufani kipinge, ibyo nyorohera. Ninga chumoka, uzumbari nze. Ugiye kondu mubrea.
Ndizera ko mwahimbawe no kumva zino ndirimbo nshasha z'abarundira abanyarwanda. Ukwezi kwa gatano ntikurahera, nzira caza. Erega umurundi DJ Fernando yaraduhonjeje yagiye gusohora yitwa Corazon. Muraba hafi. Nakoze kubona natwe muri susuruke radio y'u Amerika na niri mwiza twabifurije kuroranirwa ahiwanyu.
Je t'aime non seulement parce que tu es, mais parce que je sais que nous sommes ensemble. Oh, mi corazón. Ensemble, oh, mi corazón.